tugire umutima umwe, duhuze umutima, turondere uburuhukiro mu mutima w'Imana. Nimureke urukundo rwanyu rugurugumbe mu Mukiza, niwe mutwe, natwe turi ingingo. Niwe muco, natwe nitwe umuco urasirako. Niwe databuja, natwe turi bene data. Nuwacu, natwe turi abiwe. Nimuze, nimuze, yemwe bana b'ubuntu, nimuvugurure isezerano mwagiranye nawe. Nimwiyemeze imbere y'uwanesheje ko mumukunda kandi ko murabizigirwa kuri we bivuye mu mutima. Kandi nimba umugozi w'urukundo rwanyu utagikomeye, nimutakambire Yesu gushika yongeye kukomeza. Ewe mugenzi nkunda, koranya abagize umuryango wawe, abagize umuryango wawe, abawe, kugira ngo babe umwe nk'uko wagiye ubivuze. Ego, tube umwe mu kuri. Ni wewe ubwawe, ni wewe soko y'ukuri. Byose bicishwe bugufi imbere yawe mu muco wawe. Amen. Watugeze gukundana, watugeze ko dushyira mu ngiro urukundo. Abatagifise ubugingo, abapfuye, nubasubizemo intege, nubasubizemo ubugingo. Niwatse umuriro w'urukundo kugira ngo umwe wese ashobore kubona. Twebwe turabo mu muryango umwe, turi bene mugabo umwe, dukomoka kuri umwe. Nudufashe kugira ngo tube umwe nk'uko nawe uri umwe na data. Dushikaho hano ku isi, ntihazosubire kubaho urugingo ruri ukwarwo. Umuriro wacu tukura mu muco wawe. Gutyo rero isi izomenya yuko, abisi bazomenya yuko turi abigishwa bawe. Amen. Bendata na bashiki bacu bakundwa mu Mwami, turaramukije abo bose bari ku murongo kana bumenyi mu isi yose. Reka dutangure uyu munsi mu kwibuka uyinga ushize, igihe twahimbaza umunsi wa Pentekoti. Nashaka rero nsome kubw'ibyo icyanditswe kiri mu Byakozwe n'Intumwa igice cya kabiri, guhera ku murongo wa mbere gushaka ku murongo wa 21. Ibyakozwe n'Intumwa igice cya kabiri umurongo wa mbere. Umunsi wa Pentekote ushitse, bose bari bakoraniye ahantu hamwe, haza igihinda kivuye mu ijuru giturumbuka nk'uguhuhuta k'umuyaga w'inkomezi, gikwira hose mu nzu bicayemo. Murongo wa gatatu, hababonekera ibirimi byigabanije nk'iby'umuriro, bibaja ko umwumwe bose buzuzwa mpemu yera, batangura kuvuga izindi ndimi uko mpemu abahaye kuzivuga. Murongo wa gatanu, Yerusalemu hari Abayuda bamyeho, abagabo bubaha Imana bari baravuye mu mahanga yose yo munsi y'ijuru. Mu rwa gatandatu icyo gihinda cyumvikanye, hakoranira abantu benshi barajorerwa kuko umuntu wese yumvise ururimi rw'iwabo baruvuga. Barumirwa bose baratangara bati, mbega aba bose bavuga sabanyagariraye? Kandi ntihigitumye twese tubumva bavuga indimi z'iwacu izo twavukanye. Turaba Pariti n'Abamedi n'Abamaliti n'abamye ibe Mezopotamiya ni Yudaya ni Kapadokiya ni Pono no muri Asiya ni Furugiya ni Pamfiliya no muri Egiputa no muri Libua bihereranye ni Kureni n'Abaroma bagerereye ino Abayuda mbona batoye idini yabo Abakireti Abarabu tukabumva bavuga mu ndimi zacu ibitangaza by'Imana. Bose barumirwa barazazanirwa babazanya bati, ibi ni biki? Ariko abandi barabanegura bati, baborewe igisama. Nungwa 14. Ariko Petero arahagararana na bamwe 11 ababariza ijwi rirenga ati, yemwe Bayuda n'ababa Yerusalemu mwese, ibi nimubimenye kandi mwumvirize amajambo yanje. 15. Aba ntibaborewe nk'uko mwiyumvira, kuko ubu ari saa 3 z'umunsi. Ariko ivyo nivyavuzwe n'uwavugishwa n'Imana Yoweli ati, bizoba mu misi yerezo niko Imana yagize, nzosuka mwe muwanje kubari n'umubiri bose, kandi abahungu n'abakobwa banyu bazovugishwa nanje, n'imisore yanyu izobona ivyo yeretswe, n'abatama banyu bazorota inzozi. Mbere n'abagurano banje n'abahungu n'abakobwa muri iyo minsi nzobasuka ko mwe muwanje bavugishwe nanje. Nzoshira utwumiza hejuru mu ijuru n'ibimenyetso hasi ku isi, amaraso n'umuriro no gupfunduka k'umwotsi. Izuba rizocura umwiza, ukwezi guhinduka amaraso, hataraza uwo munsi mukuru rurangiranwa w'Uhoraho, kandi umuntu wese azokwambaza izina ry'Uhoraho azokizwa. Bene Data bakundwa na bashiki bacu, isi compa natwe bikatubera ukunyene, mwe muyera akaza kuri twebwe mu kunengesera kwiwe, kugira ngo ibidashobora guhagarara imbere y'Imana byose bikurweho. Ivyumviro bibi, ingwara, byose bikugweho, bivyezwe na mwe mu w'Imana. Turifuza gushika kuri iyo minsi aho natwe tuzohabwa ukunengesera kwa mwe mu w'Imana. Ego turiko dutera tuje imbere, duhanze amaso mu ijuru, kandi turindiriye ibizoba ibizoza. Ariko turazi umwami yarabisezeranye, kandi umwami azobishitsa nk'uko yafashe ingingo yo kuzobikora mu mugambi wayo. Twihangane kandi dushikame, dushikame maze dutegurwe ku bw'umunsi mwiza ugiye kuza, kandi uzoza nta kabuza igihe tutazoba tuwiteze. Nicyo gituma dukwiye kuba twiteguye ku bw'uwo munsi mwiza. Umwami adutegure kandi adufashe tuzobe twiteguye kugira ngo hazozira tuzobe vyukuri twiteguye. Umwami wacu ahezagire umusavyi wiwe amuhinkomezi mu mubiri mu bugingo no mu mwemu, kandi amuhe ibyo akeneye byose kugira ngo ijambo dushobore kubwirwa ijambo mu bushobozi. Dusengere hamwe twese, duhaguruke. Data twese uri mu ijuru, mwizigirwa amashimwe n'icubahiro bibe ibyizina ryawe ry'igitangaza. Turagushimiye kubwaya amasezerano y'igiciro kinini ayo natwe dushobora guhagarara kukwishimikiza, dushobora gushyirako ibyizigiro byacu. Mwami duhezagire kuri uno munsi, niba ari kugomba kwawe numanure uno munsi mwemu wawe mumanure kuri twebwe mu kunengesera kose ubwo dukoraniye hamwe. Turagukeneye mwami, turakeneye uburongozi bwa mwemu wawe kuko ariwe aturongora mu kuri kose. Nuduhezagire uyu munsi, nuduhezagire mturongore nkuko wafashe ingingo yo kubikora. Turagushimiye mwami kubona twemereye kuba hano uyu munsi mu gihe twiteze ikintu gikomeye. Nuhezagire umusavyi wawe. Turagushimiye mu izina ryawe ry'igitangaza kandi ryiza rya Yesu. Amen. Dusomere hamwe ijambo ry'Imana imbere yuko dusenga. Reka nsome mu Bigalatiya, nshaka gusoma mu Bigalatiya igice cya gatanu. Ndasome igice cyose kuko si igice kirekire. Abigalatiya igice cya gatanu guhera ku murongo wa mbere. Kristo yatugobotoye ngo tube mu mwidegemvyo, nuko muhagarare mushikamye, ntimukongere kuzingirwa no gutwazwa itunu n'ubuja. Umve jewe Pawulo ndababwira yuko nimwakebwa Kristo ataco azobamarira. Murongo wa gatatu, kandi ndababarira umuntu wese akebwa mbishingiye intahe yuko ari n'umwenda wo kwitondera ibyagezwe byose. Murongo wa kane, yemwe abagomba gutsindanishirizwa n'ibyagezwe, erega muhinduye ubusa gufatana na Kristo kwanyu, muratembye muretse ubuntu bw'Imana. Kuko twebwe mu buryo bwa mwemu twiteze ibyizigiro by'ukugororoka kubw'ukwizera. Murongo wa gatandatu, kuko muri Kristo Yesu ari ugukebwa ari ukudakebwa bitagira ikimazi. Ikigira ikimazi ni ukwizera gukoreshwa n'urukundo. Murongo w'indwi, ko mwagenda neza, ninde yabateye gutenzekanya ngo ntimwumvire ukuri? Iyo nyosha ntiyavuye kuri uyo abahamagara. Murongo w'icenda, umwambiro muke ututumbisha irobe ryose. Ndabizigiye kubw'umwami wacu yuko mutazogira uwundi mutima ariko uwubahagarika imitima uwari we wese urubanza ruzomusubirako. Murongo wa cumi na rimwe, ariko jewe bene data namba nkibarira abantu gukebwa, niki gituma ngihamwe? Igitsitaza cy'umusaraba kiba cyarahindutse ubusa. Icyoma ababavurunga bakikona rwose. Bene data, mwahamagariwe umwidegemvyo. Mugabo rero uwo mwidegemvyo ntimugire urwitwazo rw'akameremere kanyu, ariko urukundo rubatere gukorerana. Kuko ibyagezwe byose bihurira muri iri jambo ngo mukunde bagenzi banyu nk'uko mwikunda. ariko nimwashikurana mugatsonsomerana mwirinde ntimuhezanye. Nuko gatandatu ndavuga nti nimugendeshwe na mwemu niho mutazoshitsa ibya kameremere kifuza. Kwa kameremere kifuza ibyo mwemu yanga, kandi mwemu yifuza ibya kameremere kanka, kuko ivyo bihiganwa ngo ntimukore ivyo mugomba. Murongo wa 18 ariko namba murongorwa na mwemu ntimuganzwa n'ivyagezwe. Murongo wa 19 kandi ibikorwa vya kameremere kacu biramenyekana nibi ubushakanyi, ibihumanya, ivyisonenye, gusenga ibigwamana, uburozi, ubwansi, intonganya, ishari, uburake, ikeba, kwitandukanya ibice, igono, kuborerwa, kudandahirwa n'ibindi. Beni ivyo ivyo ndabibaburi nkuko nabibaburiye kera yuko abakora ibisa bityo batazoragwa ubwami bw'Imana. Murongo wa 22 ariko ivyo mwe muyama n'urukundo, umunezero, amahoro, ukwihangana, kugira neza, ingeso nziza, kumwizigirwa, ubugwaneza, ukwirinda, ibimeze bityo nta byagezwe bibibuza. 24 kandi aba Kristo Yesu babambanye akamemere kabo n'ivyo gahamiye n'ivyo kifuza. 25 namba tubeshwaho na mwemu, tuyoborwe na mwemu, ntitwifate uko tutari ngo twandurutsanye tugiriranire ishari. Gushika hano rino jambo ry'igiciro kandi gera ry'Imana, duhaguruke kugira ngo dusengere hamwe. Mana yo kwizigirwa, turagushimiye vuye mu mutima kuri uno munsi w'ubuntu no kubwano masaha, na cyane cyane kubw'ijambo ryawe ry'igiciro kandi gera. Iri jambo utubwiye kuri uno mugoroba uyu munsi muri kiriya gihe Pawulo yavuze rino jambo aribwira b'i Galatiya, ariko turazi ko rino jambo ryagumanye burya bushobozi nyene kandi riracari rizima. Mwami waratugiriye ubuntu kandi watubikiye ijambo ryawe gushika muri kano kanya, gushika kuri no saa. Uno munsi uri kuvugana nanjye, uri kutubwira, uri kuvugana natwe twese wiciye mu ijambo ryawe ry'igiciro kandi gera. Mana yo kwizigirwa, nungirira ubuntu kandi ugirira ubuntu umwe wese muri twebwe, kugira ngo dutahure, tugumye, dufate nk'ama majambo yose Imana yaduhaye iciye mu basavyi bawe n'intumwa zawe, kugira ngo tuyitondere kandi tuyashire mu ngiro kandi tube nk'uko avuga, kuko dukeneye kwinjira mu bwami bwawe Mana, dukeneye kwinjira mu bwiza bwawe, kandi washize imbere yacu ibintu, watubwiye ibintu bidashobora guhagarara imbere yawe. Nungirira ubuntu mu buzima bwanje, nutugirira ubuntu mu buzima bwacu twese, aho tutameze nk'ubukeneye ko tuba, nudukure ku myanda yose, tuje uko turi, kandi turagusavye ngo tugirire ubuntu, udufashe twese, ukure amakosa yose muri twebwe, ukure mw'ubucafu bwose muri twebwe. Mwami kumbure ko imbere y'amaso yacu twibona yuko tumeze neza. Ewe Mana yo kwizigirwa, tugirire ubuntu, twirabire mu kiyo, mu kirore cy'ijambo ryawe, niturabe kuvyo tubona ari byiza muri twebwe, ariko twirabe mu kirore cy'ijambo ryawe, kandi tubone ko atakiza kiba muri twebwe. Ntugirire imbabazi, ntugire imbabazi twese, turagusavye ngo ubane natwe muri kano kanya, kandi ukomeze kuvugana natwe. Ewe Mana kandi uhezage n'abatashoboye kuba hano, uhezagire abantu bawe bose mwami ahantu hose turakuzaniye abana bawe mwami kandi kumbure abo bose bafite ibyo bakeneye bari mu ngorane ewe mana nubagirire imbabazi nubahezagire kandi ubanezereze ewe mwami turagusavye kugira ngo nturengane ariko uduhezagire ewe mana kandi udufashe nico cifuzo canje kiribwira mutima wanje kivubwira mutima wanje n'iyo sengesho ryanje mu izina rya Yesu amen amen amashimwe abaye umwami wacu banumva no mwenyura ariko twumvise ijambo rikomeye cyane kandi imbere yuko dusenga twumvise ijambo rikomeye cyane ijambo ry'Imana imbere yuko dusenga ryabwirizwa kudutera intege kugira ngo dushobore gusenga riduhamagarire ritwinjize mu masengesho ariko isengesho ritwinjiza mu kwisuzuma tukagira ibibazo twibaza twebwe ubwacu ariko twemere vyose uko bije kumbure ko tuzagufatiza isaha yo kugira ngo twisuzume turabe ivyo dukeneye muri kano kanya murazi yuko nanditse cyate gihana hano kandi nashatse kwandika ngo nkore icegeranyo cy'ibyabaye muri kahise narababaye cyane kubona suwundi muntu si wewe ndabivuze n'umutima utarimo uburyarya narababajwe no kubona ko akenshi byashika nkarengerwa ibintu bikandengera gushika bikarengera n'amatwi yanje uno munsi gushika ku iherezo ry'ubuzima bwanje sinzosubira kubwira umuntu nkamubwira ngo ndamubwire ngo mbega impwemu yawe yari hengo ngo mbega wewe ntiwari uzi bibiliya n'ibindi byose sinzosubira kubivuga nabwiye umwami nti iki cigwa cabaye icigwa kisharira kikirura ikigoye cyane iki cigwa nzokwama ndakibuka ko gushika ku buzima gushika ku iherezo ry'ubuzima bwanje kuko niko vyagendeye Adamu kiriya gihe ntiyavumwe n'Imana ariko isi yabwirizwa kurima yari yamumereye imikere n'ibitovu Adamu afashijwe n'Imana yasohotse yidegembya ikimazi cyaratanzwe bose uko ari babiri Adamu na Eva bambitswe urushato rw'igikoko kandi Imana yaratunganije ibintu byose ariko ibyari bimurindiriye n'ibyari bigiye kumukurikira ntibyari byiza na gato ariko ntidushaka kubitebako muri kano kanya umwe wese muri twebwe azohabwa mu mutekano azokwigishwa buke buke mu mutekano ntangira azokwigishwa kandi ikintu nyamukuru nuko tutabishibura ariko tuvyakire kugira ngo bitubere umugisha kandi ntituzosubira n'umunsi warimwe kandi bidayivuze kuri twebwe twese nta mwa dosura kuraba umuntu ahagaze hejuru n'ubwibone nta mwa dosura kuzunguza umutwe kuko twese twarananiwe mu buryo bucanke buriye kandi niba tubibona uko muri icyo gihe duca duha agaciro abandi tukamenya ko natwe twananiwe nk'uko bananirwa nk'uko natwe tunanirwa muri icyo gihe ntituzosura guhambarira umuntu n'umwe ariko tuzoba dufise icifuzo kimwe gusa nuko Imana yo twitwararika twese kandi izobikora nankenga kuko naho itobikora neza ngo bigende neza iyo n'umubumbyi icifata icyo kibumbano ikagishira aho umubumbyi abumbira maze ikagisubira kibumba ikagisubiramwo busha nti mumbaze ukuntu bishobokera imana kuko uko niko bimeze kuko twarize ivyo tubikuye mu wavugishwa n'imana Yeremia twavyigiye hano hantu ko ubuhoraho ashoboye kubikora biranditswe ngo iyo ikibumbano kidahimbaye umubumbyi aca gisubiramwo akabumba ikindi kuri twebwe turamenagura gusa kandi dusubira gusubiramo ikintu twamenaguye ariko ku mana ntabimenagurika ahubwo iragisubiramwo ikagikora neza kikabera umugisha abandi twasomye ijambo nkuko namaze kubivuga twese lidushira hasi iryo jambo twasomye ariko kandi rikongera katuvyura ibi nibwo buryo imana ikoramwo ibintu nibwo buryo imana iduhanuramwo ikaduhana kandi kongera kaduhumuriza niko byama bimeze imana ntireka umuntu numwe ngo agume mu kwihebura iyo bibaye ngombwa yuko iduhanira ikintu runaka ibikora numwete wose n'inkomezi zose ariko ibikora kugira ngo idufashe kandi buri gihe muvyo imana ivuga hama harimo uguhumurizwa ivyizigiro nta kundi kuntu tuzi imana ego nivyo dufashe iki canditswe twagifata nkama nta muntu numwe azosohoka adakozwe ko nta numwe yoshobora kuvuga ngo mwami ngo ibintu byose ngo narabikoze kuva nkiri muto mu bwana bwanje kandi uvuga ibyo abibwira umwami abamaze kuryama hasi aba yaguye hasi uno munsi mbega nivyo mwarasomye ubutumwa buheruka bwa mwene Aburahamu canke ntiburasohoka harya mwene Aburahamu aravuga kuri wa mutunzi hamwe na wa mukene burya butumwa urya mugabo yavuze ngo ivyo bintu vyose narabishikije narabikoze kuva nkiri muto nabishize mu ngero kuva nkiri muto yari yamaze gushika hasi yari yamaze kuneshwa ari hasi abandi nabo baremye barahagaze rero icangombwa suko twovuga tuti mana mukundwa ivyo vyose uwo byo wabiraba wese hano jewe nkuko nabivuze ngo ivyo nkibindaba niba ruko bimeze no bahanura kwigumira muhira kuko nimba tubona dufise kwacu kugororoka muri ico gihe imana ntiba igishoboye kugira icyo tubwiye gusa wafashe ijambo ry'imana canke mvuge nti uwo ijambo ry'imana ryagize icyo ribwira by'ukuri ibwira mu mutima wiwe imana iracyafite icyo ikorana nawe nimba ijambo ritagifite icyo ritubwira ritakidukora ko muri icyo gihe sinzi uko bizoca bigenda sinzi icyo imana izoca idukorera kindi hano twabwiwe neza mu mvugo yumvikana ko ivyo umubiri ukunda bitandukanye n'ivyo mwemu akunda kandi ko mwemu nawe akunda bitandukanye n'ivyo umubiri ukunda abigarati igice cya 5:17 bimwe n'ivy'imana twabyizera cyangwa twareka ibindi navyo nibiva ku mugwanizi hagati y'ivyo bibiri hari umuntu akoreshwa na mwemu canke ni mwemu kimwe ni mwemu w'imana akomokako ivyamwa byose vya mwemu ibindi navyo ni imwemu ariko kugira ngo tubyerekane neza cyane reka dufate ijambo riri mu cete canditswe na Yakobo akenshi twaba twabisomye hano ni kugira ngo twerekane yuko atari umuntu gusa ariko ko ari umwansi ariko akora igikorwa ciwe aba ariko akora igikorwa ciwe Yakobo 3:14 ariko namba mugira ishari ry'inkazi mu mitima yanyu mugakunda kwirema ibice mwoye kwirata mubesha mucumura kukuri. Nungwa chumina kata anu. Ubwo bwenge si bwo bururuka buvuye mu ijuru ariko nubwisi nubwo abantu nubwo abadayimoni. Twashobora kwibaza yuko ubwenge nk'ubwo ari ubwenge bwacu. Oya oya, twebwe ntiturabanyabwenge twese. Nimba bino bintu bibi ishari libi kwirema ibice ni nko kuboregwa cyangwa kumitabi n'ibintu byose biza bikiyongera kuri ivyo twabishaka cyangwa tutabishaka. Ariko haheze imyaka ijana nta muntu umwe yarazi ibintu nk'ibi byose. Ariko muri no myaka ishize haje ibintu byinshi ku isi, abantu baganzwa n'ibintu byinshi, hakwiragiye ibintu byinshi, kandi hari n'abizera usanga byafashe, ugasanga bakunda ibihari kwirema ibice canke ibintu bisa n'ivyo. Muri ico gihe bimeze gutyo hari ikintu kitagenda neza. Muri ico gihe abari idayimoni iri kuri bo nta kindi. Ubu rero ngeze ahantu ntanguye kwemera yuko uguhindukirira Imana nyakuri, gukizwa nyakuri, kubwirizwa gufatana umuntu abwirizwa kwirukanwamwe ibintu byose bya wa mugwanizi n'amadayimoni yose. Kubera iki umwami yavuze igihe yatuma abigishwa biwe ngo nimugende mwirukane mwe mu mbi muri Matayo igice cy'icumi no muri Mariko 16 n'ahandi hose? Rero iyo hari ibintu nk'ibi nashaka kubibutsa ko igihe mwene Abrahamu yagereranya bino bintu akagereranya akavuga ku byerekeye kunywa itabi no kunywa inzoga, akavuga ngo ni dayimoni iri muri abo bantu ituma bashaka gukora ivyo bintu. Hanyuma iyo dayimoni ikabatuma bashaka kumva iyo nyota iheze yo gukora ivyo bintu. Ariko ni dayimoni iri muri abo bantu yabagize abaja, iyo mpemu ikabagira abaja ku buryo batabagishoboye kugira icyo bifashije bo nyine ubwabo. Ubu rero turashobora kuvuga tuti ati mwenda ta Frank uri kuvuga uri kubwira nde kuri no mugoroba? Je nta mwenda ko ndabwira, ndiko ndibwira je ubwanje, ndiko ndibaza je ubwanje, ntimbega je ubwanje bimeze gute kuri jewe, mbega umutima wanje umeze gute, uhagaze gute? Murazi neza ngene ibihari bitangura, murazi ngene ibihari bitangura mu buryo bworoheje. Umuntu akibaza yuko ari wavuga ukuri kandi nta kundi bishobora kugenda, hanyuma agaca atangura akishira hejuru kandi ari karabesha kandi atari kavuga ukuri, kuko uba wibaza kuri umuntu musha kandi muri wewe ugifise umururazi wose n'ivya kera byose byagaragaye. Hano rero ijambo ry'Imana riratubwira muri Yakobo 3:15 ngo ubwo bwenge sibwo bwururuka buvuye mu ijuru ariko n'ubwisi nubwo abantu nubwo amadayimoni. Ijambo ry'Imana riragera kure kavuga ngaha ku 16 Yakobo 3 ngo kuko aisha ririri bona kwirema ibice ariho umuvurungano uri n'igikorwa kibi cyose. Nungwa 17 ariko ubwenge buva mu ijuru rya mbere buratunganye kandi ubw'amahoro burengenga, bukunda kugira kugirwa inama, bwuzuye imbabazi n'imbuto nziza, ntibukekeranya, ntibugira uburyarya. Nungwa 18 ariko imbuto zo kugororoka zibibwa mu mahoro n'ababanguranya. Heraba tugarutse ku cigwa cacu. Ubu rero nca nibaza ikibazo ne mega tubwirizwa gufata ingingo nsha. Rero ndiko ndibaza ku butumwa bwa kera bwavuzwe n'umuvuga butumwa wa kera yavuga n'ijwi rikomeye avuga ngo inzira ijikuzimu ikozwe cyangwa ishashemo ibyifuzo byiza kandi ahizimya kamera gato numvise ibyo bintu ariko biracyari mu byumviro byanje atari ngingo umuntu afata atari byo twe twifatira ko nkingingo kuko turashobora kubikora ubuzima bwacu bwose ariko nta kizovamwo birakwiye yuko byukuri hagira ikintu gikoreka muri twebwe ikintu gituma ivyo bituganza ivyo bintu byose bitava ku mana bishobora gukugwa muri twebwe ntidushobora kuguma tuvyirukana canke tubinigira mu menshi canke ngo twigire nkaho mengo ntibibaho ariko bibwirizwa gukugwa muri twebwe kandi nibaza yuko Imana itegerezwa gukora ikintu runaka muri twebwe ariko imbere yuko ivyo biba tubwirizwa gutahura yuko tudashobora guhagarara imbere yayo tumeze uko ko tudashobora gufata ikiremo gishasha ngo tugishire ku mpuzu ishaje bimeze uko umunsi umwe vyotabuka vyose ahubwo kibwizwa kuba ari ikintu gishasha gikoreka muri ico gihe rero si gufata ingingo nshasha canke imigambi mishasha ahubwo nukwibonera Imana mu bugingo bwacu ubundi busha ninde agifise ibyo byifuzo ninde iri jambo ry'Imana ryongeye kugira icyo rimubwiye uno munsi twabwiwe hano ntungwa 17 kuko kameremere kifuza ivyo mwe muyanka kandi mwe muyifuza ivyo kameremere kanka haguma hari uruja n'uruza n'intambara tubananije ku murongo wa 17 ngo ku ivyo bihiganwa ngo ntimukore ivyo mugomba ngo 18 ariko namba murongogwa na mwemu ntimuganzwa n'ivyagezwe rero haca haza ibikurikira bikomeye cyane murongo wa 19 abigata gatatu mugo 19 kandi bikogwa vya kameremere kacu biramenyekana nibi ushakanye ibihumanya ivisoni nke gusenga bigirwa mana uburozi ubwanzi ntonganya ishari uburake ikeba kwitandukanya ibice igono kuborerwa kudandahirwa nibindi bene ivyo ivyo ndabibaburiye nkuko nabibaburiye kera yuko abakora ibisa bityo batazoragwa ubwami bw'Imana n'ibintu twagirizwa bitungwa ku rutoke kandi tumaze igihe kirekire twizeye kandi nibaza yuko twabwirizwa kubifata nkama kumbure ko Imana atari kumbure atari kuvuga ngo kumbure ariko nibaza yuko Imana ariko yabishatse kugira ngo itunyiganze kugira ngo tubone yuko dukeneye kwibonera Imana mu buzima bwacu dushobore kuvuga tuti mwami ntibishoboka murazi ngene abantu bihuta kwireba ibice murazi ngene ishari riza vuba murazi ngene ivyo bintu byose biza vuba mu muntu ugasanga hamaze kurengerana mu gihe ivyo bintu bigaragaye mbega ivyo bintu bigaragara ryari bigaragara iyo bisanzwe biri mu muntu nta na kimwe umuntu yokwirirwa araheba nimba kitari muri we ariko birinze bigaragara nuko biba biri mu muntu kumbure ko Imana ivyemera kugira ngo itumenyeshe bagenzi ngo ntimurengane ariko nimumve kwirenganira gusa nimutahure ingene ndabifuriza neza nimba ibimubona bibaraba nuko mutari nkuko mwabwirizwa kuba kandi nibaza yuko Imana ikeneye yuko twese dufashwa kandi tugire ubugingo busha umuntu musha abohowe akuwemo ibi byose byadondaguwe hano ibintu byose by'umuntu wa kera bice mu bushobozi bw'Imana bice mu bushobozi bw'amaraso biciye mu ijambo ubushobozi bw'ijambo namwemu ducike ivyaremwe bisha abantu basha abantu bazi ubugunge bwa Satani. Iyo ahantu runaka twiremye ibice, iyo tugize ishari igono, ibyo bintu byose bikagaragara, ibyo bintu biza vuba kandi ibyo ntibigarukira ngaho. Turabona yuko kuva ku ntango Kaini na Abeli, mbega rijya shari ryazanye iki? Kwica, ryazanye kwica. Oya, twabwirizwa kuba abantu b'impwemu atari abantu babifise mu migabo yabo gusa, mu byumviro byabo gusa. Imana niyo nyine ishobora kwidukorera muri twebwe. Je ubwanje ndafise isoni, ndi umuntu fise isoni nyinshi, yamara kandi ndafise vyizigiro, numva mpumurijwe iyo ndavye ku Mana. Mbega ubucuti bwabwirizwa kuba hagati yacu, mbega ubufatanye bwabwirizwa kuba hagati yacu n'Imana, no hagati yacu hagati y'abagenzi bacu. Ese imitima yacu yabwirizwa kugurugumba hagati yacu, kandi urukundo rwa mbere rwabwirizwa kuba rwaratwuzuye kuva kera. Yaba ibyo ari jewe byavako, twofashe buri wa gatandatu inyuma y'umuhingamo kugira ngo dukoranire hamwe, hanyuma tumenyane. Mbere n'ukumenyana ntitunazinanye, reka mbega bisaba ko ndabisubiramo, no kumenyana ntituzinanye. Kandi mu byakozwe n'intumwa haravuga ngo bakorana buri munsi. Nta n'umwe yari agifise ikintu ciwe bwite, ahubwo bose bari hamwe, bamwe bari umwe, bari umwe mu rukundo rw'Imana. Uno munsi bimeze nk'aho umuntu abanza gusegerereza cyangwa agakoma amashyi kugira ngo ashobore gufatanya na mugenzi we. Abantu ntibakivyifuza gufatanya, hari ikintu gikomeye kibuze. Ndabibabwire, jewe birambabaza, kandi ndababwire biranyiganyiza nka kurya ikiyaga kinyiganyiga gisuriranya. Twegereje cyane kuza k'umwami wacu, twegereje kubona imigisha ikomeye y'Imana. None raba ingene tumeze, narabibonye ejo ku mugoroba ingene dukwiye kwiyubara. Iyo batubwiye ngo mwe ndata runaka na mwe ndata runaka, iyo utumvirije bose uko ari babiri, izo mpande zibiri zose muri icyo gihe uba wumvirije ikintu cy'uruhande rumwe, kandi murazi yuko icyo kintu cy'uruhande rumwe, ururimi rumwe rukamwe ifyufyu, kiba ari ikintu kitameze neza. Iciza nuko atana kimwe wo kumviriza, icyo baciza nuko atana kimwe wo kumviriza. Iciza nuko ibyo bintu byose wobihereza umwami, maze ururimi rwa kagumye ururimi, nico ciza. Ariko rero turacyari ku isi, kandi ibintu bizokwama biza imbere yacu. Mbega tujya dukora iki? None Imana yacyashoboye kudukoresha kugira ngo iturinde muri ibyo bintu byose. Yaba twogeze aho umwami aducira karimbi, umwe wese akamwereka hageza, maze tukamenya uko ibintu bimeze. Jewe njejwe ibi, ibi nivyo bindaba, kandi je ngarukiriza ngaha, na sindenga aha niho ngeza, aha naho ni mwene data, niho ni mushiki wacu cyangwa uwundi wari we wese. Maze ntihagire ikindi dukora atari ugusengeranira by'ukuri. Ntihagire umuntu n'umwe agira ikintu avuga kibi kuri mugenzi we, cyangwa agira icyo avuga coshobora gucika umutwaro kuwundi muntu agira gatatu cyangwa ugira kane cyangwa ugira cumi. Umuntu akaraba akavuga ati ego, mwenda atari karavuga ubutumwa hajya, ariko ibi n'ibi 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 nta nkeka, sibyo, ibi ntibitomoye. Bakundwa, tubwirizwa kuja kure y'ivyo bintu byose, amwe n'ivyo bintu, kandi tukamenya ko ubugunge bwa wa mwansi nibwo bubiba ukwitandukanya, ukurabana ribi hamwe n'ibijyana n'ivyo byose. Ntiwacaza kwica ibice, kwikunda hamwe n'ibijyana n'ivyo byose. Oya, Imana ikeneye kubigira bisha ibintu byose. Imana ikeneye kugira ikikoze, kandi twumvise ijambo ryayo. Ijambo ryayo n'urubuto twakiriye, kandi nta muntu numwe ashobora wenyine ubwiwe kwama ibyamwa bya mwemu. Nimunkunde ndababwire, n'umubatsi wa mwemu ntuzoshobora kubishikako niba urubuto ruva ku mana rw'ijambo rutashoboye gushinga imizi mu mwana w'Imana. Birakwiye yuko habaho igiti icyamwa gishobora kumera ko igiti ntigishobora kumera mu kirere, ariko kibwirizwa gushinga imizi. Igiti kibwirizwa gushinga imizi. Hano haranditswe Abigaratiya 5:2, wariko ivyo mwemu yama n'urukundo, munezero, amahoro, ukwihangana, kugira neza, ingeso nziza, kuba umwizigirwa, ubugwa neza, ukwirinda. Ni ibintu umuntu adashobora kwiha wenyine ubwiwe, ariko Imana niyo yabiduhaye muri Kristo. Mu butumwa bumwe turiko turasobanura bwa mwe na Taburanamu, arasobanura ko Imana igihe yasozera igikorwa cy'ukurema nta na kimwe yari isigaje gukora. Yari yakoze byose, yaciruhuka. Dusomye rero mu isano rishasha, Kristo nawe amaze gushitsa byose, yaciye yicara iburyo bw'ububasha bw'Imana, kandi arindiriye ko abansi biwe bose baba indaba y'ibirenge vyiwe. Amen. Byose yarabikoze nk'uko Imana nk'umuremyi ibintu byose yabitondetse neza, ikabikora neza ibyo yaremye byose, kandi ibintu byose bikaba biriko biragenda nk'uko ijambo ryayo ryavuzwe rivuga. Cyo kimwe nyene Imana iyo yatugiriye ubuntu ikaducungura muri Kristo, yashize ijambo muri no rusengero ryacunguwe kugira ngo byose bigende nk'uko abishaka, nk'uko ijambo ryiwe riri. None ni kangahe tukiri kure rwose y'ukuntu Imana yatekanije ibintu ko bigiza kugenda, yamara twaregerejwe ikintu runaka, hari ikintu twegerejwe, kandi turazi ko ibintu bidashobora kubandanya gutya. Sinshaka ko hagira ukutizera k'umuntu kongerekana, kuko dusanzwe dufise ukutizera kwinshi, na cyane cyane muri ano masaha tutiyumva neza. Oya, dukeneye kuguma turi mvuga kuri. Niba twizera ko ibyo bintu byose bibwirizwa gushumbushwa bikagarukanwa, muri icyo gihe rero ntidushobora kutabura kubwira umwami tuti, ewe Mana, nka kujya benda n'abashiki bacu bavyibone bikaba mu buzima bwawo ku ntango. Ni nako nyine nako dukeneye kuvyibonera mu buzima bwacu, mu bwingo bwacu. None vyo tumarira iki kuba twarumvise ijambo, hanyuma ntizobe twiteguye ku iherezo? Tushimire Imana uyu munsi kubona yarahagaritse uruvange rwose. Imana ikeneye yuko ku iherezo yironkera umugeni atagira karohe, atagiramwo ubucafu na bukeye, umugeni wa Kristo atagiramwo uruvange, atankomeza umuntu runaka zigiyemwo, ariko akaba ari umugeni yagiriye ubuntu imbere y'Imana. Umugeni yakoreye byose, umugeni yishyize mu maboko ye kugira ngo agire icyo amukoreye. Muri jewe harimo icyifuzo gikomeye, Imana itugirire ubuntu irindi rimwe. Amen. Mu mvugo itomoye ishobore kudukorera, kuduha ibyo dukihagije muri umwe wese muri twebwe. Rero muri icyo gihe nta numwe tuzosubira gucira urubanza, ntuzosubira guciranira imanza, nta numwe tuzosubira kuraba abantu bwibone, ahubwo tuzoraba mwivu iryo twakuwemwo, twongere turabe ku Mana yo mwijuru. Iyo aho dukeneye kuzoja kubw'ubuntu, ivyo uko ari bibiri birajana. Ku ruhande rumwe turabe ubukene dufise, uko niko ivyanditswe vyera bivuga ngo nimurabe ubukene mufise, haragowe umuntu atumva ubukene afise aciruhande y'ivyo bintu akirenganira akibaza muri we ngo ibintu byose bimeze neza suko bimeze imana ikeneye kurema muri twebwe ikeneye gutunganya ibintu kundi gusha nkuko yo ibishaka twebwe ubwacu ntizobishikira ntizobishikako kumbura ibiri muri twebwe twobinigira mu menshi ariko nta na kimwe bizogira icyo bimariye umuntu n'umwe ku ruhande rwanjye jewe ndifuza n'umutima wanjye wose yuko imana igira ikikoze gitunganye ariko nubwo bimeze uko tuzoguma turi abantu ariko ntituzoba tukira abantu buzuye intonganya buzuye ubusambanyi canke ubupfumu canke uburozi canke kwigunga canke kwirema ibice canke ku igono canke ibindi bintu vyose ariko tuzoba turi abantu bashikwako n'igice ca kabiri c'ibi bintu arico ngo ivyamwa vya mpemu nivyo bizoca bigaragara muri twebwe ivyo bizoca biba muri abo biboneye muri bo bironkeye muri bo ubucunguzi bakundwa bino bintu twabishimangiye ko kandi twarabisobanuye n'umutumwa bwa mwene Aburahamu twabishyize mu Kidagi uguhindukira imana cyangwa ugukizwa kubwirizwa guhabwa inyishu ivuye mu ijuru umuntu wese yahindukira imana cyangwa yakijijwe abwirizwa guhabwa inyishu ivuye mu ijuru kandi twarabivuze tubitomoye kandi ndibaza yuko tubitahura mwe mu imana ariko arakora ariko araturongora mu kukwihana mwe mu imana yararungitswe kugira ngo yugurure amaso y'abari ku isi yabisi kugira ngo yemeze abantu ibyicaha n'iby'urubanza n'iby'ukugororoka kandi ubiravye mwe mu imana yaratanguye gukora kuri abo babwirizwa kwizera kandi kwese tubwirizwa kwibuka yuko mwe mu imana yarakoze mu buryo buhambaye ariko si iherezo igikorwa cyamwe mu ntikirarangira bitangurana no kwemeza umuntu ibyicaha hanyuma iby'ukugororoka n'iby'urubanza hanyuma mwemu agacarongorera umuntu kukwihana hanyuma agahindurwa musha hanyuma akavuka ubwa kabiri gushikaho yuzuzwa kandi agashikwa ikimenyetso cya mwemu ku buryo ataba gifite icyo ahagije dushobore kubona buri jambo ryose dusoma rishikijwe mu buryo ubu cyangwa buriya mu buzima bwacu iyo handitswe ngo uwabarobanuje amavuta ya mwemu wiwe tuvuge tuti ego ibyo byarabaye iyo handitswe ngo mwahinduwe basha na mwemu yasutswe muri mwebwe tuvuge tuti ego ibyo byarabaye handitswe ngo mwambitswe ubushobozi buvuye mu ijuru tuvuge tuti ego ibyo byarabaye muri twebwe nimba dushobora kuvuga tuti ego ibyo byarabaye muri twebwe mbega nitwoje tuvuga iki kandi kugira ngo tube abantu bavugisha ukuri mbega twovuga iki imbere y'imana muri icyo gihe twoje tuvuga tuti ewe mana yanje ibyo byose ntibirakoreka muri jewe kandi cyo tubandanya kandi urutonde ni rurerure cyane ni byinshi cyane turabona yuko ibyo byose bitarakoreka muri twebwe n'ibi ntibirakoreka imana nikeneye yuko tugwa mu kwiheba cyangwa mu guta ibyizigiro aho bikeneye kutubwira ibintu ibitomoye iti bana banjye niba mukeneye guhagarara imbere yanje buri jambo ry'imana ribwirizwa gushitswa muri mwebwe buri sezerano ryose ribwirizwa gushitswa mutegerezwa guhindurwa basha mubwirizwa kuvuka ubwa kabiri ego mubwirizwa kuba ibyaremwe bisha ubugingo bwanjye bubwirizwa kuba muri mwebwe mwemu wanjye abwirizwa kuzana muri mwebwe ibyama bya mwemu ibyo byose bibwirizwa gushitswa nk'uko nabivuze jewe ubwanjye ndabona ibyo mpagije byinshi sinshobora no kubahuka ngo mvuge menshi ariko ijambo ry'imana ritubwira twebwe twese kandi ritubwira ku rugezo rumwe biragaragara yuko umwami ataturamburiye ukuboko gusa, ahubwo aturamburiye amaboko abiri. Ntaramvuye ukuboko kumwe, aturamburiye amaboko abiri, ariko aratubwira ati, umviriza, ndabifuriza ineza, nkeneye yuko mushobora guhagarara imbere yanje kuri wa munsi. Gutyo Imana iriko iratwereka inzira, kandi ndababwiza ukuri, mbere naho yodukangira bimeze gute, iyo bivuzwe mu rukundo bikozwe na Data wa twese wo mu ijuru, muri icyo gihe tuzobona yuko ari nk'amavuta meza turiko turasigwa mu gihe turiko turakangirwa cyangwa turiko turakosogwa. Twebwe ntitwataye ibyizigiro, ahubwo twongegwa intege mu kwizera, tukavuga tuti, mwami wo kwizigirwa, icyo duhabura ijambo ligacika ukuri mu bugingo bwanje. Iyo Bibiliya ivuze ibyo kuvuka ubwa kabiri, tuvuge tuti, mwami, ndashaka yuko ibyo bintu bishika muri jewe nk'uko byanditswe mu gitabo cy'Imana, nk'uko wabigeze igihe washiraho ibisabwa. Ni nako bimeze ku bintu byose tubwizwa gucamo mu bugingo bwacu, tubwizwa gucamo mu bugingo bwacu. Muri icyo gihe rero none tuzoshobora kubona, muri icyo gihe tuzoza kuva mu gice cya mbere tujye mu gice kigira kabiri, nk'uko byanditswe, ntanke ka byanditswe muri Yohana 5:44, numurongo mwenda Abrahamu yakunda kuvuga, avugana urukundo. Umwami wacu yaravuze ngo unyizera abavuye mu rupfu ashyitse mu bugingo. Nibaza yuko ari muri Yohana 5:44, reka turabe nimba ariko bimeze. Ego, Yohana 5:44 ngo nukuri kuri ndababwire, wumva ijambo ryanje akizera uwantumye, niwe abafise ubugingo budashira, kandi ntazoshirwa mu rukinja, ariko abavuye mu rupfu ashitse mu bugingo. Amen. Ariko ivyo nta na kimwe bihindura kubona hari ahantu handitswe mu Banyefeso igice cya kane, Banyefeso igice cya kane uhereye ku murongo wa 23, Abanyefeso 4:23 ngo mugahinduka abasha mu mwemu y'ubwenge bwanyu, 44 mukambara wa muntu musha yaremwe mu ishusho y'Imana mu kugororoka no mu kwera kukuri. Hanyuma turabwiwa ku murongo wa 45 ngo maze mwiyambura ibinyoma, umuntu wese avugane iby'ukuri na mugenzi we, kuko turi ingingo za bagenzi bacu. 46 nimwaraka ntibibakoresha icyaha, izuba ntirirenge mukiratse, kandi nimuhe wa murwanizi icicaro. Uwiba ntakongera kwiba, ariko apfume acumukura, akoresha iwe maboko ivyiza kugira ngo aronke ivyo gufasha ukenye, hamwe n'ibindi tubona hano vyanditswe. Ariko icangombwa niki dusoma mu Bigalatiya igice cya 5:25, Abigalatiya 5:25, namba tubeshwaho na mwemu, tuyoborwe na mwemu. Birashoboka ko tubaho ubugingo bwa mwemu, tukagenda buri munsi twama ivyamwa vya mwemu kubw'ubuntu, kuko uko niko bimeze. Umurongo wa 45 Abigalatiya 5:25 ngo namba tubeshwa na mwemu, tuyoborwe na mwemu. 46 ntitwifate uko tutari ngo twandurutsanye, tugiranira ishari. Rero turabona aho mwemu ahagararira, aho urugendo muri mwemu ruhagararira, naho kajewe muri buri muntu gaca kavyuka, umuntu agaca ata inzira kuri ivyo rero haca yiyongerako umurongo wa 26 umurongo wa 26 uvuga ngo ntitwifate uko tutari ngo twandurutsanye tugiranira ishari ibi byose byabwirizwa kukugwa muri twebe kugira ngo vyukuri tuvuge tuti ewe mana yanje nugire ikintu ukora kubwicubahiro cawe nuduhe guhinduka nuduhe kubabasha nuduhe umubatsi wa mwemu n'umuriro uduhe gushyiraho ikimenyetso na mwemu nk'uko wabisezeranye mu ijambo ryawe kandi nk'uko wabihaye bene data n'abashiki bacu mu ntango twese twarasomye mu murongo wa 13 wa Galatiya 5 murongo wa 13 haravuga ngo bene data mwahamagara umwidegemvyo mugabo rero uwo mwidegemvyo ntimugira ugwitwazo gwa kameremere kanyu ariko urukundo rubatere gukorerana ivyo bintu twarabivuze ko kugira ngo dushobore gukorerana mu rukundo igikorwa cyose kidakorewe mu rukundo rw'Imana ntacyo kimara kirananirwa urukundo rw'Imana ni nk'amavuta ata amavuta nta na kimwe kigeze ngo gende neza murongo wa 13 cyo cya kabiri cy'umurongo wa 13 ngo wari ku rukundo rubatere gukorerana murongo wa 14 kuko ivyagezwe byose bihurira muri iri jambo ngo mukunde bagenzi banyu nkuko mwikunda amen sinzi nimba byanditswe uko ego byanditswe muri bwa butumwa umwami wacu yavugira ku musozi ngo ico mukeneye ko abantu babakorera namwe ni mubanze mukibakorere niko byanditswe ego nibaza ko ari uko byanditswe muri mu butumwa umwami wacu yavugiye ku musozi Matayo gice cy'umurongo wa 12 niba tubwizwa kubikora twebwe ubwacu ntitwobishikako kandi ariko urukundo rw'Imana ruri mu mitima yacu urukundo rw'Imana tucarudu hata ruzodutuma tubikora umurongo wa 14 abigaratiya 5 umurongo wa 14 kuko ivyagezwe byose bihurira muri iri jambo ngo mukunde bagenzi banyu nk'uko mwikunda murongo wa 15 ariko nimwashikurana mugatsonsomerana mwirinde ntimuhezanye hano ino ntumwa ntivugira abatizera ariko ibwira abizera ibwira abo bahagurutse bakafata intango bakagenda bagatangura urugendo nivyo bivugwa hano ku murongo w'indwi mega bimaziki gutangura reka tuzohabwa igitsibo kwiherezo ikibazo n'igikurikira ku murongo w'indwi ngo mwagenda neza ninde yabateye gutenze kanyango ntimwumvira ukuri iyo nyosha ntiyavuye kuri uyo abahamagara mwemu w'Imana azokwama duhanura nk'uko Imana ishaka azokwama tugarukana ku ijambo haravugwa hano ku murongo w'icyenda ngo umwambiro muke ututumbisha irobe ryose nimba muvyibuka ndamaze kubivugira hano amaze kubabwira ingene ba mama bahora bafata umukate bakoze wa kera bakawuvanga n'umukate mushasha bagaca babikanda byose bigaca biba bakabivanga bigacika umukate mushasha bashizemwo umwambere bigaca bitangura kuvyimba ugaca ubona ngene umukate utanguye kuvyimba nivyo ngaha bivugwa kandi ngaha nimba havuzwe ngo umwambiro muke ututumbisha irobe ryose turashobora kuja mu cete cyandikiwe abikorinto habaho ibintu byinshi twovuga ko cyangwa twosoma ariko sikubwivyo turi hano uno munsi ariko turi hano kugira ngo dushobore kurondera umwami biciye mu masengesho kugira ngo tumubwire ibyo bintu byose. Turazi uko ari ukwizigirwa. Iyo bitaba bimeze uko ntabavugana natwe nkuko ari kavugana natwe. Yamara nkuko nabivuze mu kanya gaheze, ukuboko kw'Imana ko kudutabara, yaramaze kuturambura ukuboko kudutabara. Nta muntu akwiye guta ibyizigiro, nta muntu akwiye kumaramara, nta muntu akwiye guca iruhande nkaho umenye Imana nta na kimwe yatubwiye. Twese dukeneye yuko tuyegera mu masengesho kugira ngo dusenge, dusenge benda turabasiki bacu, dusenge cyane. Birakenewe n'ibyangombwa cyane yuko turondera, twese hamwe tukarondera ubufatanye hamwe n'Imana biciye mu masengesho. Imana niyo kwizigirwa, kandi ndazi neza yuko niba ikiri kiravugana natwe nuko idufitse ko ibyumviro by'urukundo. Iyo abantu batakivugana muri icyo gihe biba bikomeye, nta kiba gisigaye atari urubanza. Ariko niba Imana ikivugana natwe nuko akiri byizigiro, nuko akiri byizigiro, nuko akiri byizigiro. Kandi ndumva mpumurijwe, kandi mfise byizigiro mu mana yanjye, kandi ndazi yuko niba turongoye gushika hano kandi izo dushikana hariya hakujya kubwicubahiro cy'izina ryayo. Amen. Nimuze tuyihimbaze. Data twese uri mwijuru, ndagushimiye vuye ku mutima kubw'ijambo ryawe gera kandi ryo kwizigirwa. Mwami, iherezo ry'ibintu byose riregereje, nicyo gituma uri kuravugana natwe mu buryo butomoye bwumvikana. Twese twahagurutse neza, twafashe intango nziza mwami, ariko twarahagaze mu nzira, ntitwabandanije urugendo. Ariko ruratubwira mu cete cyandikiwe abigaratia ngo ninde yabaroze, ngo ninde yabazimije, ngo uyu muntu azovyishura. Mwami, ntidukeneye kwitaho ibyo bintu muri kano kanya. Ubu ni twebwe tubwigwa, umwe wese ariko arabwigwa ku giti ciwe. Ego, tubwirizwa kongera guhagurukana n'inkomezi, ntiduhagarare mu nzira, ariko tukugira icegeranyo, turabe uko byagenze muri kahise, twongere duhaguruka ubundi busha turi kumwe nawe. Mwami, nudushumbushe byose, bitugarukanire byose nk'uko wagarukanye ijambo ryawe. Amabango y'ubukozi, ubukozi bwose, impano zose, ibyamwa byose, byose bigaruke mu ishengero ryawe. Amen. Mwami, dushobore kukumenya, dushobore guhura hagati yacu turi mu rukundo rwawe. Umwe wese ashobore kwemera uwundi, ashobore kwakira mugenzi we nk'uko Imana yatwakiriye muri Kristo. Ewe Mana yanje, nuhagarike ibintu byose bibi hagati yacu, nuhagarike ibyumviro byose n'amajambo yose n'ibiyago byose. Mwami, ibitubaka byose burya biba bisambura. Mana yanje, nutugira abantu ushobora guhimbarirwa, bashobora kuguhimbara, abantu bakwizigira, abantu bakwizera. Mwami, wavuganye natwe, ijambo ryawe n'urubuto, twarakiriye runo rubuto muri twebwe. Nuzane imvura kugira ngo urubuto rushobore kugaragara. Mwami, jewe ndafise uko kwizera yuko ku iherezo rya kino gihe cy'ishengero uzoronka umwimbu huye n'ijambo rihishuwe ritunganye ryabibwe. Amen. Ndagushimiye kubw'ivyo, kandi ndizera mwami ko ku iherezo intambamyi zose zizoba zarakuweho, kandi ni wowe cabona canje. We Mana, uko niko navyeretswe igihe nabona umurima w'ingano, umurima weze usa n'inzahabu, imishishi yuzuye ko ingano imeze nk'iyunamye, nk'iyunamye, nk'igondamye, nta gwafu rwari rukirimwo, zari ingano gusa, ngano gusa, takindi ataruvange rurimwo. Mwami, ivyimburwa bitegerezwa kwimburwa, ndagusavye mana kwizigirwa uri mwijuru, kugira ngo twemerere tuzobe ivyabona vy'ivyo bintu, kandi tuzogira umugabane kuri ivyo bintu. Ego, nihaba iyimbura kwiherezo. Rero ibicu vyose vy'urubanza nivyegeranya tukabona nta byizigiro tugifise, ubwo nyene uzocu haseruka, ubwo nyene uzocu haseruka, umuco uze wake, uce muri ivyo bicu, uce muri ivyo bicu, maze ntumurikire gusa isi yose, ahubwo umurikire uwo murima w'ingano, maze duce twimbura. Mana yanje, ehe turi hano, nimba ukeneye gukoresha abandi nabo nyene nubakoreshe, nubikore mwami, nutumenyeshe umugabane watubike mu bwami bwawe. Twese turagusabye kugira ngo tukwibonere, tukwibonere mu bwingo bwacu, mwemu wawe yera aturongore mu byo tubwirizwa gukora byose. Guhera muri kano kanya turahesheje icubahiro izina ryawe muri byose. Haleluya, amen. Dushimire umwami, dushimire umwami kuko ari mwiza, kandi imbabazi ziwe zihoraho ibihe bidashira. Imbabazi ziwe zihoraho ibihe bidashira. Imbabazi ziwe zihoraho ibihe bidashira. Dushimire umwami, duhimbaze Uhoraho, duhimbaze Uhoraho. Mutima wanjye himbaza Uhoraho, ntiwibagire ivyiza byose yagukoreye. Amen. Ntiwibagire ivyiza byose yagukoreye. Ntiwibagire ivyiza yagukoreye. Niwe afise ubushobozi, mana ushobora byose. Ivyo akora bikorana ubwenge, kandi ubuntu bwiwe imbabazi zamarisha buri gitondo. Imbabazi ziwe zamarisha buri gitondo. Imbabazi ziwe zamarisha buri gitondo. Uhoraho n'umunyenkomezi, Uhoraho n'umunyenkomezi, arakomeye, izina ryiwe ni uwera, kandi isi yose yuzuye icubahiro ciwe, isi yose yuzuye icubahiro ciwe, isi yose yuzuye icubahiro ciwe, isi yose yuzuye icubahiro ciwe. Nimumuhimbaze, nimuhimbaze Uhoraho. Izina ryiwe turivugana ubwoba n'ugutinya. Haleluya. Izina ryiwe turivugana ubwoba n'ugutinya. Izina ryiwe turivugana ubwoba n'ugutinya. Nimuririmbire Uhoraho. Nimuririmbire Uhoraho. Nimuririmbire Uhoraho indirimbo n'umunezero, kuko yumva indirimbo zacu z'amashimwe. Aruwa tegugutwi indirimbo zacu z'amashimwe, arumva indirimbo zacu z'amashimwe. Amen.